Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Gakeneza nshuti bavandimwe turi kumwe. Hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze makuru yacu y'akakanya kuri radio yanyu. Mukanya na makuru avugwa hirya no hino ku isi akurikirwa nayo mu karere. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza araregwa u Rwanda guteza umutekano muke mu gihugu cye.
Buri mwaka mwama bikurikirana kuri izo ku mateleviziyo ati ngaba twafashe turabashikirije abo dufata rero benshi tubabajije ati twebwe twabatumyeza mu Rwanda duca muri Congo batumye Petero u Burundi bavuga ariko rero si byo uno munsi.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu kiganiro cyo gusoza umwaka yagiranye n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatatu. Mu Rwanda ho imvura yo kwa gatatu yasenyeye abantu abandi ibatwara ubuzima. Izo nkuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana. Aloyse bwakeye neza.
Takeye Eugenie turahera mu yavugwa muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa kane yarabandanije kwifatira mu gahanga abashinga amateka b'abademokrate bagomba kumukura ku butegetsi ni mu gihe ivyimburano muri Sena bisa n'ibirimwo kutumvikana mu bijanye n'amategeko. Mu butumwa ku rubuga Twitter, Trump yaranebaguye abademokrate mu kuvuga ko abashinga amateka b'abademokrate bamwagirije igihuti-huti kugira ngo bamukure ku butegetsi kuko abangamiye umutekano w'igihugu. Ubu naho yagize ati bariko baradindiza kurungikira Sena ingingo zibiri zinyagira ngo nayo imburanishe. Umukuru w'inama ashinga amateka ya Amerika yiganjemo abademokrate Nancy Pelosi yahisemo kuba arabangiriye kurungika izo ngingo zibiri bamwagiriza kurenga muri Sena ngo aburane zitangure. Pelosi avuga ko azorindira kugeza abasenateri bumvikanye ku mategeko azogenga urwo rubanza. Perezida Trump yagirizwa gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka. Muri Afrika abantu bashika 30 barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abitwaje ibirwanisho hamwe n'abadandaza mu micungararo y'umurwa mukuru Bangi hitwa PK5 ni muri Repubulika ya Centrafrica. Byashikirijwe n'indongozi mu idini rya Kiisilamu ejo ku munsi wa kane. Iyo mishamirano yatanguye inyuma y'aho abadandaza muri ako karere bafatiye ibirwanisho bahakana amatagisi batozwa yashizweho n'imihari yitwaje ibirwanisho nk'uko uwo mutegetsi abandanya bivuga. Baba inteko zawo ni muri Centrafrica MINUSCA canke abategetsi b'igihugu nta na bamwe barashobora kwigarurira ako karere kiswe PK5 kari mu micungararo ya Bangi. Abimukira bashika ijana baratabawe ku nkengera za Espagne ejo ku munsi wa kane biyongereye ku bandi bashika amajana abiri batabawe ku munsi wa Noeli nk'uko byashikirijwe n'abajejwe ibikorwa byo gutabara muri Espagne. Nta makuru y'ubwenegihugu bwabo bimukira batabawe yatanzwe. Gushika aho uyu mwaka ugeze ubu abimukira bashika 250,000 barimo abagore n'abana nibo bamaze gufa bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari Mediterane nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe ryita ku mpunzi n'abimukira OIM. Muri Israeli umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu arigina ico yise intsinzi ikomeye mu matora y'ibanze yabaye ejo ku munsi wa kane ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi Likud. Netanyahu yahiganywe n'uwahoze ari umushikiranganji mu gihugu Gideon Sahara ku burongozi bw'uwo mugambwe. Uzoshigwa imbere kuri ubwo burongozi ni wazoba umukandida mu matora y'umukuru y'umushikiranganji wa mbere mu kwezi kwa gatatu. Ibiharuro ntabanduka bikaba byitezwe gutangazwa kuri uyu munsi wa gatanu. Ibirego 16,000 byitwariwe umugwi ujejwe amatora muri Afghanistan ni byo byashikirijwe mu mubitagenze neza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri uyu mwaka nkuko byashikirijwe n'abategetsi ejo ku munsi wa kane bishikirijwe inyuma y'iminsi hatangajwe ibiharuro mfata kibanza byahaye perezida Ashraf Ghani insinzi ya manda ya kabiri umugwi igenga ujejwe amatora muri Afghanistan watangaje muri indwi ko Ghani yatsinze ku majwi 54.64% mu matora yo kuwa 2024 uku kwezi kw'icyenda kwarangiye ibiharuro ntabanduka byiteze kuzotangazwa mu ndwi zibiri ziri imbere ibirego byabitwaye bimaze gusuzumwa. Abapolisi barwanya imigumuko ejo ku munsi wa kane baraburijemwo abari mu myiyerekano imaze iminsi itatu ikurikirana muri ibihe bya Noweli muri Hong Kong. Igipolisi cahagaritse abatari bake bari binjiye mu maduka kuburizamwo ibikorwa by'ubudandaji mu bihe bya Noweli muri Hong Kong. Hamenyerewe urujya n'uruza rw'abaguzi mu maduka hamwe na ba mukerarugendo, ariko muri iki gihe cy'iminsi mikuru amabarabara hamwe n'amaduka bikaba birangwamwo ubwoba butagira uko buvugwa. Imyerekano yamiriza ubutegetsi yatanguye inyuma yaho leta ishikirije ko ishiriye itegeko rivuga ko abanyagihugu bazokora ivyaha bazotwagwa kuburanishwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Kuva ico gihe rero abanyagihugu baciye batangura kujya mu mabarabara biyamiriza ubwo butegetsi.
Murumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Arakoze mugenzi wacu Harize Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi atugezezeho. Mukanya turakomeza mu karere k'ibiyaga bigari. Duhera mu Burundi aho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hasigaje kugirana nabo ayoboye ikiganiro kimwe gusa mbere yo kubisikana ku butegetsi n'uzaba yatowe mu kwezi kwa gatanu. Mu kiganiro cyo gusoza umwaka yagiranye n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatatu, perezida Nkurunziza yasubije ibibazo byugarije igihugu muri iki gihe. Nibyo mugenzi wacu Desire Tungimana uri mu Rwanda atugezaho inkuru radijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi.
Mu bibazo umukuru w'igihugu yabajijwe harimo ikibazo cy'amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije amezi abiri bapfunzwe. Babajije nimba iryo pfungwa ritariko risubiza inyuma uwo mwuga wo kumenyesha makuru na demokarasi mu Burundi. Aha Petero Nkurunziza yishuye ko atawurenganywa, ariko akavuga ko ubutungane buri ko bukora akazi kabwo.
Yavuze yuko abamenyesha makuru bapfunzwe ibarese byangombwa byose no bija kujewe ibarese byangombwa bentare barashise urenganzo kurondera abashingwamanza baruzwe nga mu Burundi babaronde babafashe kuburana. Ibyo byose yavugiye ngaha anye asaba yitwara muri sentare hama baburane, nicyo sentare ibereyeho. Ntabwo bapfunzwe kugira ngo babakandamize. Yari impamvu
umukuru w'igihugu asanzwe ari kizigenza w'ubutungane kwatotezurira abamenyesha makuru ntiyaciye kure mu kwishyura icyo kibazo.
Mu mategeko twisunze bidashingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe. Akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka be umucamanza mukuru nta burenganzira afite wo kwinjira mu rubanza rutaracika. Nicyo gituma rero basaba baburane barondere n'abavoka babafashe rushike vuba. Nibashima azobara amahoro, badashimye azokunguruza. Muri icyo gihe ariko ndabona byari bita ubwigenge ubutungane kandi amategeko arabituza. Twe tuzakuza umucamanza mukuru iyo sentare zose za urubanza rwacitse atayungururizo ryari niba cyaba twitura amarira dufata izindi ngingo.
Hari ikindi kibazo nkora mutima mu gisata cy'ubutunzi cyabajijwe kizigenza u Burundi. Icyo nacyo cyerekeye ingingo yo kugara unywero isa zitatu z'ijoro n'ibitagahombo abadandaza b'ibinyobwa. Umukuru w'igihugu akavuga ko hari icyatumye iyo ngingo ifatwa.
Ingingo zafashwe zijanye n'uko ububare bagara saa tatu z'ijoro ntiyahoraho. Mwatiza kukibaza ati mbega ni kubera iki bayizanye? Numva ko ari urwango. Niba banga abarongozi banyu baba babonye igituma, hariho imvo nta kaburi imvo, hariho imvo mugabe iyo mvo ifite umwanya itangure n'igiherera kumbe ejo babwiye ati ejo ni sawa tubandanye turangurure. Nta kibazo mugabo ingenge ifashwe ntagira ibintu by'ibigumbagumba biza cyangwa utuntu tw'amapolitike twinjiramo, kuko ni twebwe tubazwa umutekano wanyu, twe tubaza umutekano w'igihugu.
Amenyesha makuru bashatse kumenya ivyemeza ko igitero giherutse kuba ku ngabo z'u Burundi mu buraruko bw'igihugu cyakozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Mukuru w'igihugu yashize ahabona bimwe muri ivyo vyemezo.
Rero ibi yinye ndibaye bwa mbere byarabaye 2014, 2015, 2016 ivyarabaye. Nabandi bose cyo bundi no muruhagarika. Baje batse mu ruhagarika. Twarabafashe baje bisha abantu. Baratwemereza yuko turabafise none muse. Barabafise imyemenyerezo mu Rwanda. Baca muri Kongo bazokwica abantu mu Burundi. Turabifise, turabafise, turabafashe. Hana bandi bateje ubundi si bajya bonye n'abandi bateye baciye muri Kongo nabo nyene turabafata baratuka bitwaronse imyemenyerezo mu Rwanda baducisha muri Kongo tuza gutera twarabafashe turafise. Hana bandi igihugu cha Kongo igisirikare cha Kongo cyafashe guhera umwaka 2018 uburi mwaka mama bikurikirana kuri ku mateleviziyo ati ngaba twafashe turabashikirije. Abo dufata rero benshi tubabajije ati twebwe twaronse imyemenyerezo mu Rwanda duca muri Kongo batumuze gutera Burundi bavuruva yiko rero sivyo no munsi tubifate nkama mugabo twebwe barundi tuzoguma twubahiriza amasezerano bategeko mpuza makungu kuko Burundi muri za nyigisho nababwiye kufata twabigije kuzerekana igihugu abarundi ntibigeze no munsi numwe barota batera ikindi gihugu. Burundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro
nayo kubona Burundi bwaritwariye igihugu cy'u Rwanda ariko ntihagire igikozwe. Petero Nkuru zivuga ko urubanza rutabora byanse bikunze ukuri kuzoteba ukaje habona
ndabwo karorero abakoroni binje gutera ibyo muri Afrika no yendo ku isi mu Burundi araci imyaka 120 binje mu gitumwe 1986 nga mu Burundi none uno munsi ujya mu gwe wo kumenya kuri kunywanisha abarundi ntiwe ariko arabikorera ko aci imyaka 120 mbere nabateye Burundi shoje ni bakiriho mugabo tuzoibaza neza abateye Burundi kuko haje tubabaza si Burundi bwonyene kuri bijyana n'ubukoroni muzi mubaze no muri Tanzania ko arabidogadoga muzi mubaze muri Benin ko arabidogadoga mubaze muri Namibia ariko arabidogadoga muri Kenya baritwariye abateye ico gihe c'ubukoroni kugiza nabo bashumbusha urubanza ne rubungwa mwanya n'ikintu gihambaye cyane haje urubanza rwarinjiye kumbura uno munsi n'ibikunda muga abanyarwanda bicari babizi neza yuko haca imyaka ijana ati imyaka 200 abarundi bazakwishyuza rya rubanza.
Uwariko ararangiza ikiringo cyo kurongora Burundi amenyesha ko imbere yo kubisikanya ku butegetsi n'ubuzoba yatowe mu kwezi kwa gatanu ku ntebe y'umukuru w'igihugu azosubira kuremesha ikiganiro nk'icyo.
Radijwe rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana utugezeho iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Tukivuga kuri iki kibazo cy'imibanire y'u Burundi n'u Rwanda, mu mpera z'ukwezi gushize ku itariki 28 y'ukwezi kwa 11, nyuma y'aho Leta y'u Burundi itangarije ku mugaragaro ibirego byo guhungabanya umutekano ishinja u Rwanda, mu kiganiro umunyamabanga wa Leta y'u Rwanda muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe ushinzwe ibibazo by'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba yatangarije Ijwi rya Amerika ko nta gitero u Rwanda rwigeze rugaba ku Burundi. Byari mu kiganiro n'umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika uri i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana.
Uribuka ko mu mwaka wa 2015 u Burundi bwashinje u Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu bidahuye n'ukuri, ndetse n'umwaka ushize hari inyandiko z'umukuru w'igihugu zagiye zishyirwa mu binyamakuru zivuga ko u Rwanda rutarikira ahubwo a partner state ahubwo ari an enemy state. Ngirango ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko mbere na mbere icyo navuga ni uko kushyira mu majwi y'igihugu kuriya kandi nta n'ibimenyetso ufite ni ibintu rwose bitangaje. Hanyuma ikindi kandi kuba bavuga ibitero ngirango bagomye kubanza kwibuka ahubwo ibitero byagiye bihera ku butaka bw'u Burundi bigakorerwa u Rwanda by'umutwe wiswe FNL n'uwise Sankara witwa Calixte Nsabimana. FLN ibyo bitero byaturukaga ku butaka bw'u Burundi. Niba rero abarundi bashishikajwe n'ubusugire bw'igihugu ngira ngo bagomba kuba barahereye aho ngaho babyamagana aho kugira ngo bashinje u Rwanda ibinyoma nta n'ikimenyetso na kimwe bafite.
Ariko se ku Burundi bwitabaje umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango yo muri ako karere, mwebwe nk'igihugu cy'u Rwanda iyo miryango kandi mukaba muyihuriyemo, kubera iki mutareba ukuntu mwahura noneho ngo ikibazo mu gicoce mukibonere igisubizo kizakomeza gitutumbe?
Mbere na mbere ntabwo ari ubwa mbere abarundi bitabaza imiryango mpuzamahanga kandi babyiga bigira nkana nta n'ikimenyetso na kimwe bafite. Twebwe rero twavuze kuva bigitangira yuko ikibazo cy'u Burundi ari ikibazo hagati y'Abarundi ko bagomba kugikemura hagati yabo ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukabigiramo uruhare nk'uko ubifite inshingano hari umuhuza washyizweho kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Rero bikaba bibabaje kubona Repubulika y'u Burundi ishaka kutujyana muri icyo kibazo kuva kera, twebwe ni ibintu twirinze kuva kera. Twiteguye rwose kubana n'u Burundi, Burundi niburamuka bukemuye ibibazo byarwo cyane cyane bugahagarika ubufasha butanga kuri imitwe y'iterabwoba ishaka guhungabanya umutekano mu Rwanda.
Ministre Olivier Nduhungirehe, ndabashimye cyane kubwa kakanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Ndabashimye.
Venuste Nshimiyimana, urakoze kuri iki kiganiro.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ikigo cy'igihugu kiteganya gihe kiraburira ubutegetsi na rubanda ko bagomba kuba maso mu minsi itatu ikurikira, kuko ngo hashobora kuboneka ingaruka mbi zakomoka ku mvura yagwa muri icyo gihe. Ni mu gihe kuri uyu wa gatatu haguye imvura idasanzwe igahitana abantu barenga 10 ikanangiza ibitari bike. Hari mu kiganiro n'abanyamakuru inzego zitandukanye zasobanuragamo ingaruka zatewe n'iyo mvura idasanzwe. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiye icyo kiganiro, hadutegurira inkuru ikurikira.
Mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, imirimo guhangana n'ingaruka z'ibiza bikomoka ku mvura yaguye munsi mukuru wa Noheli irakomeje. Ni imvura ubutegetsi buvuga ko idasanzwe bufatiye ku bindi bihe. Nk'uko Profesor Anastase Ishyaka, Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, yabwiye itangazamakuru mu kiganiro yatumije igitaraganya.
Ariko imvura twaheraho ni ukubanza gushima gahunda twari twafashe yo kuvana bariya abaturage mu bishanga kuko ibasangamo ntabwo nzi ko ari cyo twari kuramura.
Kugeza ubu butegetsi burabarura abagera mu 10 bahitanywe n'ibi biza, benshi biganje mu mujyi wa Kigali, ari naho haguye imvura nyinshi ugeranije n'ibindi bice by'igihugu. Yasenye amazu asaga 100 nabwo ari hejuru ya 60 ari mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu bacumbikishirijwe mu mashuri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ikavuga ko bose bari kwitabwaho. Bwana Olivier Kayumba n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri:
ubu turimo turateganya mu masaha cyangwa mu minota mike iri imbere tugerageze byibura kubaha imikeka n'ibiringiti byo kubafasha, ariko abenshi hari ibyo bavanye mu mazu yabo nko guteka nta kibazo, ibiribwa barabifite, abatabifite Gasabo District na n'umurenge barimo barabafasha. Turimo turakusanya amakuru yose kugira ngo turebe ubufasha.
Ijwi ryari n'ibyegereye umugezi wa Nyabugogo byarengewe n'amazi. Hari n'inkuta z'amazu zagiye zigwa mu mihanda. Uretse izo ngaruka, ahantu yongeraho kuba mu mujyi wa Kigali hari bimwe mu bice byo mu karere ka Nyarugenge bidafite amazi n'umuriro w'amashanyarazi kubera iyo mvura idasanzwe. Ambasaderi Claver Gatete, Ministre w'ibikorwa remezo, aravuga ko kugeza ubu amazi yanduye bikabije agomba kubanza gutunganywa n'inganda bakabona kuyaha abaturage. Gusa ngo hongeye kuboneka imvura nk'iyo mu ijoro ryo ku wa gatatu, iyo bintu bishobora gusubira urudubi.
Ubu rero dufite timu zirimo zimonitoringa kuko amazi n'ari ya Nyabarongo, amazi n'aya ngaya ajya mu butaka, niyo dusanga hariya Kimisagara. Aya mazi yari yanduye cyane birengeje ku buryo yajemo n'ibyondo. Udashobora rero kuba wagira ikintu yayungurura, uburyo washyiraho treatment ntabwo byashoboka kugira ngo none ushobore kubaha abantu amazi meza abashobora kuba bakoresha amago yabo. Ubu rero ho mu bugira n'ubu ngubu baracyakora monitoring yayo, barakora igwi n'imvura nyinshi ngo yongere yangize. Nko mu byejo aya mazi ashobora kuba yabonetse ngo nakongera kuba treated agatanga nk'uko bisanzwe. ariko haramutse haguye nibura nk'iyo twaraye tugushije ibyo ngibyo byatuma none ikibazo kiba kibi cyane kurenzaho ariko tubona yuko umunsi umwe amazi ashobora kuba yabonetse
n'imvura yaguye mu gihe kitageze amasaha atanu kandi ijikurikirana n'igikorwa cyo gusenyera bari batuye mu manegeka n'ibishanga n'ingingo itaravuzweho rumwe na cyane cyane ko ngo hari abakiri mu matongo Professor Shaka akavuga ko hari abafashe ibiza bakabihindura politiki akaboneraho no kubiyama
abakoresha ibi biza mu mvugo zidahwitse za politiki no gushakira ibibazo aho bitari nyamuneka bwe gushinyagurira abanyarwanda icyo twe turi bo nka leta y'u Rwanda no ubutabazi bw'ibanze gomba kurengera ubuzima bw'umunyarwanda ko tuzi ko umunyarwanda ubuze ubuzima bwe ntabwo wakongera kububona ntabwo dukura no gukunda guterana n'abamagambo ariko ngira ngo mujya mubumva twagira ngo rwose twiyame abantu bose bashaka gukoresha ibi bibazo babihindura imikino yo kuvugira ku mubyimba abanyarwanda kujya gutaratara baba bagize bashya na bashya
uyu mutegetsi yanavuze ko nibikomeza haziyambazwa izindi mbaraga maze asaba abanyarwanda kutayobywa nabo yita ko bakora politiki y'umwanda
nibikomeza ngira ngo turaza gukoresha imbaraga z'amategeko kugira ngo zidutabare kuko turabibonamo ingeso mbi yo kwangiza abanyarwanda no kwangiza igihugu no gusopanyiriza igihugu no konana ishusho yacu abanyarwanda turabakunda iyo bitaba ari uko ngira ngo waba bishidikanyaho ya nabo yakwivuga ibigwi ariko ibyo dukora byose tubikorera abanyarwanda kugira ngo babeho neza ntabwo rero nuwashaka gukina politiki yakina politiki y'umwanda irimo ubushinyabuzi bugezaho
kugeza ubu imihanda hafi ya yose mu mujyi wa Kigali ubutegetsi buravuga ko yagizweho ingaruka n'iyi mvura idasanzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo imwe yari yanafunzwe kuko hari bimwe mu binyabiziga igipolisi cyarohoye byatwawe n'amazi hari kandi hegitari z'ibihingwa zikaba kwa 50 zangiritse ubutegetsi bugakomeza gushishikariza abatuye mu bishanga n'amanegeka kubihungira kure bagakiza amagara yabo muri Kigali ho nyine harabarurwa bakabaka 3000 bakiri mu bishanga cyangwa se inkengero zabyo za hafi n'abandi basaga 3500 bamaze kwimurwa uretse bice by'ibishanga imvura idasanzwe yanibasiye amagorofa maremare y'ubucuruzi kandi akomeye yo mu mujyi rwagati ababisesengurira hafi bo bakomeje kutarya umunwa mu kuvuga ko nyirabayazana ari igena migambi ry'ubutegetsi ridahamye mu bikorwa remezo birambye ikigo cy'igihugu cyiteganya gihe cyo kirakomeza kubura abategetsi na rubanda bwana Aimable Gahigi umuyobozi mukuru w'iki kigo uko niko yabwitangaza makuru
iminsi atikurikira turaba dufite imvura ariko iginyuzamo igatanga umucyo ikibazo cyayo nuko iri bugwe n'ubundi ahantu iyi mvura twari tubonyera ishegeshe ahantu henshi yarayishegeshe nitongera tukabona indi mvura niyo yaba nkeya tugomba kwitegura ko nayo ishobora kugira ingaruka nubwo mu busanzwe imvura itari nyinshi twari tumenyere ko idateza ingaruka ariko nkuko mwahabonye ahantu hose ukuntu hagiye hamera nihagira indi mvura ikomeza kugwa mu minsi itikurikiranye twagombye gufatikanya kugira ngo iyo mvura itaza kudutungura
akabagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
urakoze Eric bagira ubusa bavandimwe nshuti banywanye ibijwi rya Amerika mukomeze kutugezaho ubutumwa bw'iminsi mikuru isoza umwaka abadusabye indirimbo ya Bonnie M Mary's Boy Child ibashimishe
Mary's Boy Child Jesus Christ was born on Christmas Day and man will live forevermore because of Christmas Day.
Long time ago in Bethlehem, oh, the Holy Bible said,
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas. Now
know all the bells ring out their witches of joy and laughter. People shout and let everyone know there is hope for all to find peace.
Banganye bijwi rya America ibiganiro twabateguriye kuri isaha na habihumurije abizi bigirimana niwe wabagejezeho amakuru hirya no hino ku isi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Itende Karikeze, wadufashije kubishyira hamwe ni Fasile Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenie Mukankusi, mu izina rya bagenzi banjye mwumvise muri ibiganiro n'abandi babigizemo uruhare bose ndetse n'abadufashije kubibagezaho, turabashimiye byimazeyo mwese aho muri hose mudukurikira ku isi. Mutunge mutunganirwe, isi ibabere nziza.